Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na
Denia Xerakan.
Umunsi wa gatatu ugenekereje ya 34 umwaka wa 2022 nshuti bagenzi wa radio Inzamba gateka kawe turabahaye mwiriwe turabahaye n'ikaze mu makuru twabateguriye nayo akabaza kuba ahagaze kuri zino ngingo zikurikira boni intambwe ikomeye kubona ubutegetsi busubira kwemerera radio y'abongereza BBC gukorera mu Burundi ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe bakaba babivuze inyuma yaho urwego sense rumenyesheje kuri wa gatatu ko iyo radio isubiye kuronka urusha gukorera ku butaka bw'u Burundi Amazu n'imirima vyarononekaye muri komine Matongo bivuye ku mvura nyinshi yaguye kuri wa kabiri abajejwe intwaro bagasaba bagira neza kugarukira kwa nyagihugu bari mu kangaratete Mungere mukuru wa Ekleziya Katolika aritezwe mu Burundi mu mwaka uza 2023 ibyo akaba yavyemereye umukuru w'igihugu yahora mu rugendo I Vaticano uwo nawe akaba yatahutse kuri wa gatatu turasubiye kwa ikaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndasubiye kwa ikaze Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa François yaremereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko azogendera Burundi mu mwaka uza w'2023 byamenyeshejwe n'umukuru w'igihugu kuri wa gatatu igihe yaratahutse avuye I Vaticano umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabonanye n'umunyamabanga wa leta ya Vaticano uwo nawe bakaba baravuganye ahanini ibibazo bya politike muri byo harimwo kumenya aho amatohoza ageze ku igandagurwa ry'uwahoze ari intumwa ya papa mu Burundi Michel Courtine kurikira Evariste Ndayishimiye igihe yarageze ku kibuga c'indege ca Bujumbura
icitaro cya mbere cya Ekleziya Katolika muri Afrika cyatangwa ari mu Burundi mu 1932 niho bashiraho userukira papa hano mu Burundi muri uwo mwaka tuzohimbaza isabukuru y'imyaka 60 iyo migenderanire tuzoba tunahimbaza mu mwaka uza imyaka 125 iheze Ekleziya Katolika ishashe ngaha mu Burundi tambonera hakaryo ko kumutumira ko yoza tugasangira uwo munsi mukuru narashimishijwe nuko yakiranye gishikacishi ayo masabo yanjye avuga ati mu mwaka uza 2023 nzocanza kandi ndabyanditse kuko yaciye abyandika icyo iganiro cyahezejwe n'umuhezagiro abo twagendanye bose arabahezagira arabana kaganuke kandi rero namwe abarundi ndabashyikirije umuhezagiro banye n'ubwiranda papa Francisco kandi yaratwemereye kuzoguma adusabira natwe abarundi tugume dusaba tumusabira natwe twese twisabira twaje tubonana n'umunyamabanga wa leta tukavugana iby'imigambi y'iterambere Ekleziya Katolika ivyikoranga mu gihugu cyacu turabwira yuko bimeze neza cyane dukushima cyane ingene Ekleziya Katolika yamaze gufata iya mbere mu iterambere mu minsi heze harabaye agatosi hagati y'abanyepolitiki na Ekleziya Katolika bati none ubu uvyifashe gute hanyuma turabwira ko uno munsi bimeze neza mu karere ingene amahoro yifashe mu karere turabasigura yuko mu karere ibintu biriko biragenda neza tugifite gusa ikibazo cyangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko twese twiyemeje ko tugiye gufasha ibishoboka byose kugira ngo aho karere nako gatekane baravuganye n'ibijyanye no kumenya ukuri no kurekuriranira baranatubaza bati none ko ibyago byashyikiye Burundi byashyikiye na Ekleziya Katolika mu Burundi kuko murazi ko byahitanye ubuserukira papa hano mu gihugu cyacu baratubaza bati none mu matohoza mu bigejeje hehe baratubwira ko nabo bipfuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe yuko ko baba bamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze tiko twumvise ko ari umugwi uri kuragira amatohoza twosaba rero ko onyarutsa kugira ngo umwaka uza tube tuzi ingene vyagenze
mu gisata cyo kumenyesha makuru ikinyamakuru cy'abongereza BBC casuye kwemererwa gukorera mu Burundi mu gihe cari kimaze hafi imyaka 4 caratswe ubwo burenganzira kikaba cari cugawe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2018
ibyo bikaba byashikirijwe na ambassadeur Vestine Nahimana arongoye ugwego rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi sense iyo ngingo ikaba yavuye mu cegeranyo c'inama yari imaze iminsi ibiri ihuza abagize ugo gwego ni mu mwumvirize
madosiye yemerewe nayo akabara amaradiyo akurikira twemereye iradiyo igicu FM twemereye television Uja FM twemereye television Katika Muziki twemereye iradiyo La Voix des Jeunes twemereye iradiyo Afri Digital Media Corporation twemereye iradiyo PG Classic FM ijwi ry'umunezero twemereye television Tanganyika kaba twasubije inyuma gatoyi iradiyo Voix de Développement Communautaire do Bubanza hanyuma yaho ayo maradiyo yose mu kuyemerera nuko tuba twabonye ko akwije ibisabwa n'amategeko hanyuma tukaba twongera twabonye ko aje afite linye editorial kuko mu gisanzwe mu kizi yubaka igihugu cacu hanyuma tukaba twiyemeje ko naho tuzemereye tuzogenda tuzikurikirana ijisho kurindi kugira turabe ko ivyo bemeje gukora bazobishyira mungiro hanyuma muri ayo maradiyo umunani hariho iyindi tarisangiye statunizo umunani ariyo BBC BBC yari nka dosiye igira icenda ni radiyo muzi mwese ko yari yarahagaritswe yarahagarikiwe ibiganiro sensere yarayatse uruhusha rwo kubandanya gukora umugabo haraciye igihe kitari gito kumvirije akamo n'icyubahiro mukuru w'igihugu yateye ugwego sense avuga ati ndasavye mwicarane nayo maradiyo yose ariko ibihano kugira ngo muganire mushira hamwe hagire ikivamwo iryo radiyo rero haraciye igihe riguma rigirana ibiganiro n'ugwego sense uretse ko sense yari yarahugururiye nigo rwasa n'urwari rwarasevye ko sense yari yarusavye ko ruzana ikete rushasha kugira ngo rusabe kwemererwa gusubira gukorera kumugaragaro kete rero aho riziye ije vuba mbere nta kindi twari turindiriye no munsi dosiye yaje ku meza usanga nta kindi gisigaye atari ukuyakira kugira ngo nayo isubire gushira ahabona ibiganiro byayo
iyugururwa ry'ikimenyeshamakuru cy'abongereza BBC ni ikintu cyiza cerekana ko hari ugushaka k'ubutegetsi mu kugurura bimwe mu bimenyeshamakuru Arnaud Froger arongoye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe asaba ariko ko iyo ntambwe yobandanya uko ubutegetsi bukibuka ko bukwiye no kugurura ibimenyeshamakuru bikorera mu buhungiro leta kandi ngo irakwiye no kubandanya muri iyo nzira mu kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro
De la volonté qu'avait exprimé le président en tout début d'année dernière de régler les différends avec les médias donc ça
tubona ko icyifuzo cyo mukuru w'igihugu cyashize mu ngiro nk'uko yari yabimenyesheje kugira gutundikana kwa leta n'abamenyesha mukuru bihere ariko ibyo bifata umwanya urabona ko imyaka hafi ine iradiyo mpuzamakungu yugawe ari ibintu bibabaje bidasanzwe iyo ntambwe itewe n'iyo gushima Mugabo si ukuvuga ko ingorane zihenze amaradiyo muri rusange akorera mu gihugu aragira ingorane zo kwitegereza mu kazi hari ayakorera inyuma y'igihugu ingorane ziracahari ariko turizera ko iyindi ntambwe izoterwa kuko radiyo BBC iba ari iya kabiri inyuma yabonesha hariho n'abamenyeshamakuru bahunze igihugu nabo ntitubibagira barakeneye gutaha kandi ni ukuvuga ko igituma badataha haracari ingorane harakenewe icokorwa
certain nombre de problèmes à régler, des choses qui vont dans le bon sens. Il y a encore des problèmes qui persistent et c'est à ces problèmes-là qu'il va falloir s'attaquer de manière franche et massive. Mais un climat auquel il faut...
Tout ça, c'est que si vous avez vu un petit peu de temps, vous avez vu que 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 vous avez vu
des problèmes extrêmement importants auxquels sont confrontés les journalistes burundais depuis plusieurs années maintenant.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko zirageragezwa, ziragabanya amakari y'iyo ndwara, bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye, ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye, nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa, Kono wakingiwe awandanya kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ngwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanaka mumutiwe na Radio Inzamba agateka kawe.
Tubandaniriza no makuru mu ntara ya Kayanza. Amazu inzwi imirima ibitegwa itaramenyekana uburinganire ni bimwe mu byaraye byononywe n'imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura yaguye ku muhinga mukuru wa kabiri ku mitumba itandukanye muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza. Musitaneri w'iyo komine ahamagarira abagira neza n'abanyagihugu bo ku mitumba batahuye n'ivyo byago kubagarukira ko inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Iyo mvura yaguye ku mitumba 9 indwi yo muri zone Banga n'ibiri yo muri zone Burarana. Ico gihe inzindwi zo ku mutumba Butuhura na wa zone Burarana zaratambutse hamwe n'ibidasi bibiri by'ishure shingiro rya Bwisange byaguruwe n'umuyaga. Ikibonekeje kitari kimenyerewe ni uko iyo mvura yasenyuye ibiti by'imikaratusi bishika ku 150. Abahuye n'ibyo byago bavuga ko batabona ingene bagiye kubaho kubera iyo mvura yabasize mu kangaratete. Abajeje intwaro muri iyo komine basaba abagira neza hamwe n'abanyagihugu bo ku mitumba itashikiriwe n'ibyo byago kugarukira kubasinzikajwe n'iyo mvura.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Tugaruke mu gisagara ca Bujumbura. Ingingo yo gukura amakinga amapikipiki na tukutuka hagati mu gisagara ca Bujumbura ifise inkurikizi nziza nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Jarve Nzirakobuca mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Amenyesha ko amasanganyo yagabanutse akabashimira igipolisi cavyiyumviriye. Uwo mushikiranganji akaba yizera ahubwo ko ayo masanganyo azogabanuka cane mu misi iza.
Inyigo yaragiye mu ngiro kandi turashima turabikenguruka. Tukakengurukira cyane ubwa mbere na mbere igipolisi cyo cyabyiyumviriye kuko turamaze kubibyaza umusaruro. Hamwe ubwa kabiri tukakengurukira cyane abiyo ngingo yaje yega na cyane cyane abantu bari basanzwe batwara ibyo byuma kubera yuko nk'uko twabisabye babikurikije mu ngiro kandi atamusugumano nitwigeze tubona hagati y'igipolisi cy'u Burundi n'abahora bagenze ibyo byuma. Nabo turabakengurukira cyane. Imaze kuzana akarusho gakomeye cyane kubera yuko kuva ku igenekerezo rya 10 gushika itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu no kuvuga iminsi 9 imbere yuko ingingo ifatwa mu gisagara cha Bujumbura muri iyi zone nyene twabuje ko ibyo byuma bijamwo hari habaye amasanganya agera ku 136. Ayo masanganya 136 ari abantu bane bashoboye kwitaba Imana hanyuma abangana 49 barakomeneka. Uno munsi rero gituma dushima tuvuga kumaze kuzana ibyamwa kuva iyo ngingo igiyeho gushika ku munsi w'ejo no kuvuga kuva ku igenekerezo rya 2021 gushika 2029 habaye amasanganya 90 hanyuma abitavye Imana nta muntu numwe twabonye hakomeretsa abantu 14.
Ninga duciye dusozerera no makuru mwakoze mwese abari ko baradukurikira bagenzi bacu badufashije kuyegeranya bakoze cyane Benia Kiserakana nariko ndabashikiriza ndabakengurukiye mugira amahoro iwanyu naho ubutaha.